Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ngiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 2 y'ukwezi kw'icumi mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Imbere yuko tubashikiriza ikiganiro muri sanga cacu cy'umunsi, twashaka kubashikiriza inkuru iteye agahinda y'ubwicanyi butagira izina bwaraye bubereye mu gisagara cya Las Vegas, aho ni mu ntara ya Nevada, aho abantu bari mu gitaramo cy'umuziki barashwe n'umuntu yari mu ihoteli Mandarin Bay ku igorofa igira 32. Amakuru ariko yatangazwa n'igipolisi avuga ko abantu barenga 50 bishwe n'uyu mugabo w'imyaka 64 yabarashe akoresheje ibikoho otomatika. Abantu nabo barenga 200 bari mu bitaro muri iki gihe. Igipolisi kimenyesha kandi ko uyu mugabo Stefan Paddock afite imyaka 64 muri iki gihe nawe nyene yishwe. Hanyuma abapolisi bakaba ariko barasaka basatse mu cumba yarimo muri yo hoteli, bakaba batoye umukimba w'ibigwanisho. Igipolisi kiriko kandi kirarondera umufasoni bavuga ko yabana na Paddock kugira ngo kironke amakuru kurushiriza kuri uyu mugabo Stefan Paddock. Igipolisi kiratangaje kandi ko kimaze kumenyaho uyu mufasoni ari. Tugarutse rero ku kiganiro muri sanga cy'umunsi. Nkuko vyatangajwe ku munsi wa gatanu heze, urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungurujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu rwarafashe ibyemezo bibiri vyashikirijwe ku ruhande rumwe n'ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ishyirahamwe rya Afrika ku rundi ruhande. Urwo rwego rwariko rwihweza ivyashikirijwe n'umurwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu batohoje ivyaha vy'ubwicanyi vyakozwe mu Burundi. Raporo yabo bahinga yavuze ko mu Burundi hakozwe ivyaha bikomeye vy'ubwicanyi kandi no muri iki gihe bibandanya. Abo bahinga baca baterakamo gasaba ku rwego gushyira mpunza bakungu rwita hagateka kazi na muntu rusaba ko sentare mpunza bakungu yotohoza ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Urwego rw'ishyira mpunza bakungu rero ku munsi wa gatanu igenekezo rya 2019 ry'ukwezi kw'icenda rwarafashe icemezo cyo kongereza igikorwa cy'umurwi yatohoje izo zaha mu kindi kiringo cy'umwaka umwe. Iyo ngingo yafashwe umunsi umwe inyuma yaho ku munsi wa kane igenekezo ya 2018 ry'ukwezi kw'icenda. Urwo rwego nyene rufatiye icemezo cyashikirijwe n'ibihugu byo muri Afrika bisaba ko harungikwa mu buryo bwihutirwa abahinga bazokorana na Leta y'u Burundi hamwe n'inzego zishyira mu mpuzamakungu mu Burundi kugira ngo ibyaha byakozwe bitohozwe. Icyo cemezo kivuga ko bizoba byatohojwe bizoca bishikirizwa abategetsi bajejwe ubutungane mu Burundi bazoca bashinga umurwi wotohoza ukuri kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bakubitwe intahe mu gahanga. Ivyo vyemezo rero bisa n'ibitandukanye cyane cyane ku byerekeye ukuntu bizorangura icyo gikorwa cyo gushira ukuri ahabona ku byerekeye ivyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015. Leta y'u Burundi iramaze kwiyamiriza icemezo cyashikirijwe n'ishyirahamwe rya Buraya gisaba kongereza igikorwa cy'umurwi w'abahinga ba ONU batohoje ubwicanyi bwabereye mu Burundi. Leta y'u Burundi irega urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu ko ruriko rurakoreshwa n'abanyapolitike mu gihe abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bavuga ko icyo cemezo cyashikirijwe n'ishyirahamwe rya Buraya kizotuma ahubwo abazokwagirwa n'ibyo zaha bakubitwa intahe mu gahanga na sentare mpuzamakungu. Uyu munsi rero twatumiye umushikiranganji w'Urundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin Nivyabandi yarishikiye i Geneve hafatiwe ivyo vyemezo. Muriwe neza umushikiranganji Martin Nivyabandi, muratwumva? Turi kumwe n'abandi bashinga ntari ko twashaka ko umushikiranganji w'Urundi abanza kutubwira mu majambo make ukuntu bakiriye ico cemezo. Reka dusubire turabe ko ari hari mushinga ntahe n'ivy'abandi Martin. Numva ivyo mabiko biragorana, turagaruka mu kanya ku mushinga ntahe Martin n'ivy'abandi. Ariko turafite n'abandi batumire babiri, twatumiye professeur Deogracias Ntinahamira. Mwiriwe neza mushinga ntahe Deogracias Ntinahamira.
Ndagwa
mwiriwe. Murakomeye? Yego me umushantahe Deogratias Ntamira ari mu Burundi twatubi kandi umushantahe Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD yigeze kandi no kurongora urunani senarede utavuga rumwe na leta y'u Burundi yarigeze kandi kuba n'umushikiranganje urundi ajejwe intwaro hagati muri we neza umushantahe Leonard Nyangoma
amahoro neza Frederic boneho na karyo kuramutsa abarundi ndabarumutse na mutsu y'urukundo n'amahoro abarundi bose bariko baratwumviriza eka naba mwatumiye muri iki kiganiro
murakoze ndabona telefone y'umushinganahe n'ibyo abandi turaboneka neza ariko turamufite ku murongo sinzi igituma tutariko turamwumva reka rero dutangure kuri mwebwe mukanya turamusaba ko twa twamutumiye mu minota 10 yonyine ya mbere kugira ngo adusigurire ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ivyo vyemezo ariko nagomba dutangure kuri mwebwe mu Shenhai Nyangoma Leonard mbega n'ubwa mbere urwego nk'urwo rushikiriza ivyemezo bibiri bifise intumbero imwe ariko bifise inzira zitandukanye ivyo bintu mwa vyakire gute
akoze Frederic twebwe ku ruhande rwacu cyane cyane rwatavuga rumwe na leta ndi twavyakiriye neza cyane twavyakiriye neza ariko igihambaye nuko ikibazo cy'ubunyangwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi kitakiriye ikintu kinyegeye ubu kirazi bitewe n'ubuhinga bwa none bugezwe ko bwagurukana bumenyi bitewe n'amashyirahamwe ahandi agateka kazi na muntu yavutse mu Burundi kuva mu myaka 90 jewe nimwe bafashije gushinga igiteka ishyirahamwe ryitwa iteka rero igituma ikintu dukeneye twona nifuza ko twoganira tworaba imisiguro iyihe yo yerekana igituma bafashe ingingo zibiri zitandukanye cyangwa n'imagiriranire hanyuma nibaza ko Frederic nticoroshe gusigura niyeta kugira abantu bacumve turabe icigwa twokuramwo ka Burundi ka Barundi ka Bunyafrika mumpaye akanya rero noshobora gutanga jyewe isiguro kuko nabibonye ibyatumye bafata bashinga imigwi ibiri bitari bikenewe kuko
egome iyo siguro ndabona nkuko mubivuze birakenewe ko umuntu yo yica hijya no hino kugira ngo tahure neza atomure neza ivyimvuro vyiwe mukanya rero ndaguha ijambo ariko ndabona umushikiranganje Martin n'ivyabandi yagarutse ku murongo mwiwe neza umushikiranganje n'ivyabandi
mwiriwe Frederic Nkundikije katahaye mwiriwe canke mwaramutse bivuye naho bari abari kwa rumviriza juu ya Amerika
igome murakoze kuba mwitavye ubutumire twabahaye nashaka amaja mu makeyi mu kanya gato mutubwire ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ivyemezo bibiri kimwe cyafashwe ku munsi wa kane ikindi ku munsi wa gatano w'indwi iheze mu kanya gato cyane
murakoze nkumbura abantu kugira abanzi baronke umuco twebwe leta y'u Burundi yari i Geneve hanyuma nuko mubizi ishyiramwe rya buraya ryari ryateguye ingingo indeguro y'ingingo bateza gushikiriza akanama kajejwe iby'agati y'akazi na muntu iyo ngingo bari bayiturungikiye indeguro yayo bari bayiturungikiye muri leta y'u Burundi turayikorera ko aba nk'uko bigenda rero ibihugu byose usanga bikorera mu turere bisanzwe biba birimwo hari akarere ka Afrika akarere k'Iburaya akarere ka Aziya cyangwa akarere ka Amerika iyo hari guca akarere ka Amerika y'epfo akarere ka Buraya turagera turicara rero turabereka turasigura turabereka ukuntu byacyo akazi na muntu katekaje imbere turabereka rya raporo y'akanama kari karongwe na Ugeriguze kakoze bitarimwo biratomoye na kare twetwa twanayiyamirije tubereka yuko UNIB yari yakoze igikorwa ahubwo kuba gikoze nabi gusa kuko ibyarimwo wabona yuko bidahuye n'ukuri tukana turanabeka yuko na raporo yashikirijwe na kajya kanama kari hagezwe no mu nabajya bahinga ari ngo bawugere guzi yakarongoye bimuye ibisanzwe biri muri raporo ya UNIP rero abanyafrika turabasigurira nabo baratwumva baje kutwumva bati niba ruko bimeze rero reka tubafashe twumvishe bene wacu b'abanyaburayi yuko iyari kubitoteza ariko barabagirira ibyo ariko barabakorera atari by'ukuri atandi makomisiyo kuza kugira mankete akenewe mu Burundi turaje hamwe rero turabereka cyane ati nta nibindi bintu binakeneye kuko mu Burundi ibintu biriko biragenda bitera bije imbere mugabo barabatirika rero nta gihugu na kimwe muri Afrika nta kimwe iburaya nta gihugu na kimwe muri Amerika n'ahandi kidafite ingwara z'ibyo bijyanye n'akazina barategura n'abingingo rero bibaza yuko yoshimisha n'abanyabura tugahurira kuko byahora biko biragenda igihe bemeye
ariko iyo ngingo iyo ngingo abanyaburaya ntibayishigikiye ikintu mwibaza cyatumye batayishikira
niki twaramaze indwi yose turiko turaharira ariko ukabona yuko hari akantu binyegereje cyane cyane icyo twabonye nuko bari bashimikiye kujya mu gubabongera ikiringo turabaza kubera iki mushaka yuko babongereza ikiringo nta bindi bintu birebire bariko barashaka ntahegiye abarundi bahero cyangwa amakunga ahendwa nuko bavuga ati reka ibyavuye muri iyo raporo bigende muri ya sentare mpuzamakungu abanyafurika nabo bakababwira ati no nta kintu kihari nta kintu kihari nta link nta liaison ihari hagati ya conseil de droit de l'homme n'ibijyanye n'ibya CPI n'ibijyanye n'ibya conseil de sécurité ati twebwe rero reka tubashikirize ingingo ijyanye n'ibyofasha u Burundi bati ibije gufa kubafasha nimba amatohoza yo mu Burundi inzego za leta ziyakore bafadikanije nkumbura aho hantu bibaza yuko abarundi baba baratinye baze babereka ubuhinga bwonyabwo bwo kubikora neza
mu kanya gatoya cyane rwose mushikira nganje mu kanya gatoya ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyiramo ry'uburaya rishaka ko inzira ikayo gutohoza canke ko ivyo birego bija muri ya sentare mpuzamakungu hari ikintu mwibaza ko coba gituma ishyiramo ry'uburaya yifuza cyane rwose ivyo bintu canke no kubera iyo shyiramo ry'uburaya ribona amabi canke ubwishanyi bukorerwa mu Burundi
oya fundi kije badasoze ariko baratwumviriza urazi icyo bita conseil des droits de l'homme yasubira icyo bita la commission des droits de l'homme la commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politique igikoresho cyo gucinyiza ibindi bihugu igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko umengo ntacho bamaze ahubwo ni uri gihanga cyane cyane ibihugu bya rutura
ndabona umurongo umushikiranganje n'ivy'abandi usubiye kugenda ariko nibaza ko nakanya kari kagiye ikibazo cyo nyine twashaka kumaza nuko niba leta y'u Burundi zo kwemera izo vyemezo vyose bibiri niba zo kwemera ko ikiringo kibandanya ariko nagomba ngaruke kwa tumenye bacu bo mu kiganiro cy'umunsi na mushyana hege Gracias Ntamira n'umushyana hahe Nyangoma Leonard reka namwe mushyana hege Gracias Ntamira tubahakanya mutubwire insiguro muha ibyo byemezo bibiri byashikirijwe mu ndwi heze n'urwego rwawo ni rujejwe agateka kazina muntu duga kwijambo
eh ezo cyane Federico n'ukuri izabaye mu ndwi heze ku Burundi n'imbonekarimwe n'isi yose itamenyereye kuronka amarizo risiyo abiri mu masaha atarenga 28 n'igitangaza mugabo ikibabaje cyane ni uko cyane cyane iyo yindi yaje kugira ngo ibuze iyindi gukora kuko ari zibiri biragoye kubyemera zose biragoye no guhitamo urahitamo imwe kero nibaza uko bazava bakomboka abandi bakabisubiramo bakabyimbira kuko aho ni ibintu rero bitatari byaboneke na rimwe ubu nta n'akarere bivuze dushobora gufatira koko bakarabaye ibyo byo byose ni igitangazo icyo rero umuntu yobonamo ni uko igenteguro y'abanyaburaya ishyigikira raporo yari yatanze rya komisiyo ya mbere ijya komisiyo ya mbere nayo igafite ingorane ikomeye cyane yerekeye kuri nta kuri kuri urabyumva nibyo bituma n'Europeyeni ishyigikira yuko bayizi yongera ikiringo kugira ngo abe ariyo igenda gusubira kugira iyindi raporo urumva ntinasaba ntiyemera nuko bashobora batora n'iyindi komisiyo kuko abaje kugira ngo ebyo barahari bo basaba ngo barakomeze baryenyine bavuga bati agirebe abandi nibo bavuga ati cyumvike abanenzi bo kugira ngo babikunde ibyo rero nk'uko umushakanzi yagiye kubivuga aravuga ati icyarabaye igikoresho cya politiki kirimo akagaye kirimo abantu hirya no hino bakora ibintu bidatumbereye bakaribaza rero urabona nk'ubu ugiye kwiyogereza uko jewe nufata ibya komisiyo no kuvuga irerekanye n'ukuri ubu komandi tunavuga ubwo yitwa la faiblesse de décision donc on dira sora uyu ngo badecidone ibyo ya mbere isohoke ngo bareke ngo bure kuyemeza ubwo nyine bakemera ko hazi yindi kandi iyo yindi batamaze kuyifuta hanyuma batavuga ngo rero birababaje cyane kubona umuntu agire yindi mugabe demontage ikindi izo ngiye no kwita partialité guhengama bavuga ko bakibona ko bari naho bahengani hanyuma ukabona abandi nabo batora ikintu babwiye ni abatora kubona batora uko hanyuma mu mwanya bagasubira agatora ukundi utabona ko ahubwo ikintu cya liberté d'exprimer
ego mereka
umuntu akora iki anakora iki nicyo rero byemeje nibaza yuko ibyarezo byose aho bigeze ubu ireze bityo zibiri haba ku Burundi mbere no kuri komisiyo nyine ubwayo kugira ngo zigenda zimeze cyane ndetse n'imwe bitabigorana kandi ubu nawe birabona ko to nta bundi bwose na nahe burimo nta na gatoya
reka tubaze n'umushyana nyangamara we nyine tubwire insiguro aha izo ngingo eka ibyo byemezo bibiri eka n'icigwa nk'uko yabivuze Burundi bwokuramo Burundi bwokuramo eka amakungu yo kuramo
urakoze Frederic nkuko nabivuze ibyo byose nta muntu atazi ubu ku isi agateka ka muntu agenda kariko haranywa karahunyangwa mu Burundi abantu ibihumbi amajana mirongo itanu bahunga nta muntu n'umwe yashaka guhungira hanze kuba mu makambi nkuko bagoreweyo nkuko mubyumva abantu banyuruzwa abantu bicwa ku munsi ku munsi ibyo ni ibintu biriho kandi bizwi isiguro n'ubuhani buvuga ko hari isiguro zibiri ubu hari abategetsi b'ibihugu muri Afurika binuba cyane irya sentare mpuzamakungu impanabyaha mpuzamakungu ku mbago zitandukanye n'uvuga muri aho hariho abategetsi bemera demokarasi bubahiriza agateka ka muntu n'uvuga nka Afurika y'epfo ariko bakabona yuko irya sentare CPI mpanabyaha mpuzamakungu ikurikirana cyane cyane abanyafurika gusa hanyuma abazungu bakoze ibyaha by'agahumira bunwa ikabareka murazi inganda zatukiye muri Libya muri Iraq arabonye ifatwa rya Bagbo perezida Bagbo n'abandi hakaba rero n'abandi bategetsi batwaza umukazo bahunyanga agateka ka zina muntu nko mu Burundi canke no mu bindi bihugu ariko bagatinya rero yuko hashobora gufata ingingo zobakurikirana ku buryo CPI yotanguza n'amatohoza hanyuma bamwe bakazokwagira ibibi bakoze ibyaha bakoze bagaca rero bagira intumbero yo gukingirana ikibaba ariko bo benshi icyo bahuriza ko abo bategetsi batwara neza n'abandi bayobora nabi abanyagihugu babo icyo bahuriza ko nuko babona yuko CPI yatanguye ibikorwa byayo isa n'ihengamiye ikorera cyane cyane ku bya politiki isiguro yindi nuvuga ya kabiri bo icyo mvuze kirafasha Burundi gukwepa abategetsi bo mu Burundi gukwepa gatonya ijya sentare mpuzamakungu niyo ntumbero nicyo kiyirinda inyuma y'ibyo cyane cyane naho batagombye kubivuga isiguro igira kabiri nk'uko nubivuga ni uko ibintu ubu ku isi bihinduka cyane rwose kuva mu myaka ya 1990 aho Uburusiya busambukiye za leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zisambukiye ku isi hasigaye higanje ibihugu bya rutura gusa byo mu burengero byo mu Buraya Amerika na Amerika ya ruguru ku buryo icyo bashaka cyose cyara bagomba kukwica warapfa ugapfa ugahera ariko ibyo bindi bihugu rero ntibyicaye harabonetse haravutse ibindi bihugu Bushinwa n'Uburusiya n'Ubuhindi Iran birakomera birashingana ndetse n'icyo bise umugwi wise BRICS ku buryo rero nabyo bifise ingufu byarose ingufu zihabwa kungana z'ibyo bindi bihugu byarutura byo mu burengero
izo nsiguro zose zibiye mutanze tubura zigera ko mu kanya reka duhe n'ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Juvenal. Mwiriwe neza Juvenal.
Mwiriwe.
Muri he Juvenal izina ry'ikirundi muri hehe mu kanya gato mu nyarutse cyane?
Eh gendi ikarusi nyarukere.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Eh gice nagomba gusikiriza mu bijyanye na bya resolution 2.
Mhm.
Nsanzwe resolution 2 zimaze kuba hari habazemera hakaba nabandi hariho abafise abemera resolution ya mbere hakaba nabemera resolution ya kabiri. Rero mu bisanzwe naho batwigisha ngo muri Afrika ngo tugire demokrasi ubisanzwe no kuvuga yuko zidashobora gukorerwa rimwe kandi kuzishyira na application ni ikintu kigoye havuga nti cye no kuvuga yuko nimuwaye babonye yuko resolution ya mbere kubwo bifuza itagiye mu ngiro hanyuma bakaca bavuga bati reka turabe twigobyore bakaca bagira resolution ya kabiri naho ubundi cye nibaza yuko uko byogenda kose ugwatorome utanditegeza kubaho nawe ubundi wagiye nibaza yuko bigarisiyo bibiri bizokorerwa rimwe mu gihugu kimwe hobaho imwe ryatangwe ibiri nawe urumva yuko ibice kunetarida iyindi ubundi bajya bari hariya muri ijya nama ikaboneka yuko bakora batumvikana uvuga yuko hariho zi bloke zibiri
murakoze murakoze Juvenal cimvire cyanyu gisa n'icimvire cyashikijwe na Professor De Gracias Nkiramira reka ariko tubanze duhe n'ijambo ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika turagaruka kuri aba bashinga ntaye bagira icyo bavuze kuvyo mushikirije Juvenal miriwe neza Emile
miriwe neza Frederic
miriwe neza muri hehe izina ry'ikirundi ni nde
ndi Bujumbura n'isabo mukiza
nitwa nde
habo mukiza
murafite ikibazo cy'icimviro
ego gatonya nagomamere gucyumviro cyuko abatari bake bakunda kuvuga ngo isenare mpuzamafungo ngo yibasira ku Banyafurika ni ukuri nta manage nabivuze ibyo birashoboka ariko nyakubahwa Frederico ubwiye uraraba umugabane wa Afurika n'ubu ndabisubiyemo ni umugabane ukunze kubamo ibyaha gusumba iyindi migabane ishyika nk'itanu kuri ino ni nayo mpamvu usanga umugabane ukunda gutunga urutoki ama ngiye ko nakabazo no kwibariza abonya kuba wa Martin Jabandi nabo namwibarize kuri zigenzo cyo zatowe mbega abo babiteguriye kwemera ego nivyo zarabayeho kuko ugiye kubyiheza neza zose zirahuriza ko yuko mu Burundi ivyaha biba byarakoze yamara maranumva bavuga yuko ngo itegeranisha bajya bahinga cyuba cyarimo mu bintu bidatomoye kandi ukaba nkako bagize amatohoza ku ruhande rumwe kumure barahuye n'intambamye kugira bashobore kuranga izindi nkuru ku rundi ruhande ariko nkamwibaza ati mbega icyo kitegera ibyo byegeranyo bibiri nako izo ntuzo zibiri zizokora amatohoza bariteguye kwakira amariziriti abazoba yawure bazokwemera kuyakurirako
murakoze moshe ntahe Juvenal Emile ariko twababwira ko umushikiranganji twari twamutumiye mu kanya gato mu minota 10 ya mbere kugira duhe umuco ku leta yakiriye ibyo vyemezo bibiri ariko nkuko mwavyumvise ntituri kumwe turi kumwe nawe abashinga ntahe babiri twatumiye Professor De Gracias Nkiramira n'umushikiranganji ntahe Nyangoma Leonard nabo nyine nibaza ko icyo kibazo mwabaje bashobora kugica hirya no hino ariko reka tubanze duhe ijambo De Gracias Nkiramira agira icyo avuze ku byashikirijwe na Juvenal ibintu byashikirije n'ibintu namwe mwari mwavuze muce muja no kucimviro n'ikibazo kibajijwe na Emile habo mukiza duga kwijambo mu kanya gato
yego cyane numva Federico n'abandi bariko baratwumviriza buriza bwa Vladimirik bakwiye kumenya yuko nta mbere ku byo nyango yavuze cyangwa kuri Juvenal hanyuma Emile hariho nyangoma yavuze ati hariho agateza kazi na muntu mu Burundi karangamiwe kandi hakaba hariho n'ibihumbi magana atanu amagana ane na mirongo itanu by'impunzi biri hanze nagira ndavugira ngo ihembe gato yuko muri ibyo bihumbi amagana ane na mirongo itanu weze ntarimo ariko n'impunzi muga muri ibyo ibihumbi magana ane na mirongo itanu wewe ntarimo kugira ngo yibagire rero ko yari gushobora kuvuga n'abandi imbere yaho bariho imbere yaho bo mu 93 na 2 n'abandi abarundi b'impunzi ni benshi cyane barahengaho abo muri 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 na cumi na gatanu gusa nabo nyine bariko baragaruka baba kera banabububu bariko baragaruka kandi birandikwa biravugwa ntibakiraba rero baravuga neza ku baje kandi muri Tanzania baravuga babarungika no muri hasiteri barazana n'abandi bo muri miseru angaha barabakira barabivuga niyo batavuga yuko izo zibye guharura ngo abo bantu bateza ni ukubangamirwa bwa kazi gatega kazina mu nzu arihenze cyane arigeze kubivuga ejo bundi ndavuga ndi abahunze muri abo bose bagiye barondeye amapasi barondeye amaresepansi bagiye barondeye n'amahera muri banki rewe mu guhunga nawe nyine arabizi twarahunganye mu guhunga nta minota mirongo itatu nari mvi ariko abandi bumwe bariteguye baranamezi barondeye n'amapasi undi bituma bakwiye kubitandukanya atari cyo kimwe nuko ngaruka rero kuri uyu w'inkebikere juvenal ibintu avuze nibyo cyane kuko amategeko abiri araba ikintu kimwe kuyashyira mu ngiro biragoye kandi naho ubura umuhinga gute biragoye kugira ngo uyashyire mu ngiro kandi ari ikintu kimwe mugabo ikibabaje ngaha ni uko abo bandi bayatoye ari ba bandi batoye n'aya mbere aho niho kibabaje kuko utubona ko badafite ubwigenge mu gutora cyangwa iyo batoye badashobora kuronka ingufu kugira ngo bashyigikire ku cyo bari batoye kare kandi guhinduza tuvuga ko ibintu hari ibintu byahindutse nayo ni n'amase kugira ngo baze gutanga ibyemezo bindi bisumba kugira ngo bashobore kubitora nicyo gituma mvuga yuko ijyayo mu nyuma yasaba kubandanya ikiringo gusaba ko babandanya ikiringo barya abandi kandi byarabonetse neza bakerekana ko harimo amakosa harimo ibintu by'ibinyoma
mugerageze mwishure ikibazo cha Emile nawe nyene yabajije yabaza umushikiranganje ariko umushikiranganje yarambwiye ko atariho ngaha ariko n'ikibazo nibaza ko mwokira nk'inyishu gatoye mu kanya gatoye cyane rwose ndabona kanya kihuta
yego cyane n'ukuri yavuze n'ukuri kintu cyumvikana kintu cyerekeye kugenda international centre n'amabyaha nibaza yuko biribonekeza rwose yuko abagenda urabona hari ibintu byihari ingwano muri za Bosnia Herzegovina hariho abantu bagiye muri sepi nabo nyine urumva ntabo bari bahuriye na les occidentaux c'est-à-dire ngo yahuye na european bari bahuye na tanzingane binoro ngo ibyo nyango kwakiranswa uko bigenda kose iyo sepi irakwiye kwitondera ibyigira kuko urabona icyo duhereje kumva kandi kitari cya kera cy'ejo nuko uwitwa Moreno ngira ngo muramwibuka yatanguye kuyitwara bo hari n'ubundi mu Swisse kazi yayitwara yitwa bo nandi mu mutwe ubu nyine ngo nawe nyine ndetse yazije hanyuma rero abantu bose baravuga yuko iyo Sentare Mpanabyaha iyo mpuzamakungu Mpanabyaha yifise ukuntu irengamye ivugwa n'abayitwaye tureke twebwe noneho turazi neza yuko ibintu byabaye sinashyiraho nyangoma yabivuze ibitari bike byo muri Libi muri Iraq n'ahandi mugabo naho tworaba n'ibindi bikogwa mu bisagara by'iburaya by'iburuseli urazi byahabaye ipari urazi byahabaye wowe wavuze kandi bitanga urabuze imbehegeje kuba rasi begasi ibyo byose biri ko biraba aho menga we yoyo ntakigeze ngo irabemo kuko bitaba ari ibintu biri mu gihugu ya Afurika isanzwe iri kwirondera
mubabageze
ni uko bayigize igikoresho cya politiki kugira ngo bashobore guhagarika umuntu yajyaba aha rero nushaka gushyikira ku kintu ubundi kimwe barondera
egome reka muratubwira mukanya muraza kutubwira ikintu barondera mukanya muraza kutubwira ikintu barondera ariko nashaka mpina kanya umushyaka ntahe nyangoma Leonard n'abanyine agiye cyavuze kubyashikirijwe na Juvenal na Emile
urakoze bo icyo nagomba kuvuga gusa nuko umushyaka ntahe nyinamira sokora abanyagihugu kuyitama bahunze ngo bariteguye mu guhunga ibyo si byiza kandi nawe yari igeze guhunga abahunga barahunga banico bahunga ubutegetsi bw'umukazo bw'igikenye ico nagomba kongera ko hari wavuze ngo muri Afrika niho bakora ibyaha gusa bishi hari nuko uraraba ku isi batereza ku isi no mu bindi mu bihugu hari by'Uburaya canke muri Aziya harakogwa ibyaha by'agomeragwa byinshi cyane hanyuma ubu muri iyi myaka biriko biragorana cyane cyane gufata ingingo mu nzego mpuzamakungu zaba inzego z'ubutungane nk'uwo mugwi wakoreye i Geneve mu by'ukuri burya abari kureka ujya mugwi nyine wa mbere ukabandanya nk'uko byari byasabwe kandi nta n'umwe yahakanye ibyo bavuze kuko naho leta y'u Burundi ivuga ko ibihakana itabyemera nireke rero ujya mugwi uje mu Burundi uze guhinyuza ibyo leta iriko iravuga cyangwa leta ishobore gutanga isiguro yayo ishobore guhinyuza nico cari gihambaye bari kugumizaho umugwe umwe gusa ariko iyo nuvuga subiyemo muri imyaka bigiye gugorana gose gufata ingingo mu nzego mpuzamakungu haba muri ONU hanyuma rero ibihugu bimwe bigaca bigwa mu mporero byabo Burundi
umusharanyango byoba biva kuri politike nk'uko leta y'u Burundi bivuga
ico bibako nuko ico no kwita guerre froide cera sizina cy'ibishivuga mu Kirundi ubu hariho imigwi ibiri y'ibihugu ku isi hariho ibihugu byo mu burengero bw'Uburaya na Amerika ya ruguru hakabaho n'ibindi bihugu byo byose bifite imigwi ibiri birashamiranye uwo Amerika ituza agatoke ibi naho yoba ari mu makosa ibindi bihugu byo bindi bihugu ubundi mu bindi bihugu utufata ingendo yo kumushigikira umwansi w'umwansi n'umugenzi wanje niko bimeze ubu hanyuma rero guhura abanyagihugu nibo baciye mu mporero urabona hariho nk'ibihugu tuvuge cya Venezuela cya Chiba igihugu cya Chiba ni igihugu gifise umutwaro mwiza cyane Venezuela Iran n'ibiki kenshi urahura ingingo yose ifashwe tuvuge n'abanyemere cyabonye Buraya baca bayigwanya ku kindi gihugu cyaba Uburundi
tubibutse inshuti muri sekomu ni kamarabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwibe neza
ahani bwakeye muraho
ego me muri hehe ga Jean Bosco
muri South Carolina muri Amerika
ego me duga kwijambo murafite kibazo murafite cyumviro
ikibazo cyanjye nashaka kubaza Nyangoma arabye agasakisaki ibihugu by'Uburayi na Amerika bifatira Burundi nkabijya ibihugu by'Uburayi byafatira u Rwanda ntibigere bivuga ku kibazo cy'inkotayi ikibazo cya kabiri nacyo arabye ukuntu abarundi barimo baravura ibyo bafashishwa mu Rwanda ubuzima barimo nibwo bwiza gusumba ubwo barimo i Burundi ikica gatatu nacyo babarundi bafatiwe mu Rwanda imahama bagafungwa bararekwa murakoze
murakoze Jean Bosco reka Dieu Jambo Claude hanyuma turasaba kumushyana Nyangoma atangura yishyura ibyo bibazo bya Jean Bosco Claude mwiriwe neza mwitwa nde Claude izina ry'ikirundi
niyonzima
muri hehe
ndibutumbura mugo mvuka mu Kirundi
ego me duga ku ijambo kibazo cy'imviro mu kanya gato
ikintu nashaka gushyikiriza ku itorero delegation tibiri ndabona nubwo iyo kubya inero pene yitwigishije bitanye na demokarasi usanga nabo batayikurikiza turakunda kuvuga ko ishyigikiye abantu bayirwanya mu bwo birade imwe na imwe usanga ariyo kubera bamwe bavuga ati mugire abagisere rero bagutohoza mu bwo bahera poro leta bakorane hamara iyo asimbya ikabyaza rero ngo mbona ibyiza ujya mu mugwi wa mbere ubutegetsi bw'igihugu bwa Afurika kujyanye ngo niyo mbiza numva bokorana na leta hama bagatora ibintu bose bahurijeko sinzi gituma aho baguma bihambirira bumva ni hamwe nyene bajya bakora ayo matohoza ku rwego rwa UNEP bataba bashyira n'ibintu byabo ugasanga batangira pora atariyo leta make ngise irumvikana uwo ari wese ashobora kuyagira
murakoze Jean Claude Niyonzima reka duhe ijambo ubwa mbere na mushyira nta Nyangoma yishyuye ibibazo byabajijwe na Jean Bosco uwo muntu ari muri Amerika mu ntara South Carolina
kuri iki kibazo yabarije yasa nubagereranije ivyu Rwanda n'ivyo Burundi ibihesi bimwe ariko kuvuga yuko umuntu yashobora gusigura ikibi akoresheje ikibi nyene mu kindi nimba hari ari ku gihugu kanaka amakungu yarapendereje uyu n'uyu n'uyu hanyuma ku kindi gihugu ari nk'u Burundi hakaboneka ibyaha ntawe usigura ngo ko bariya nabo bakoze ko bakoze ikibi atakiro babaye ngo niko kirero ubu bakurikirana u Burundi ibyo kuri twebwe abarundi nta kamaro ntaho byo dushikana ni byiza yuko twebwe iwacu mu Burundi abakoze ibyaha abahunyanze demokarasi bafatirwe ingingo ibyo turajya kubigaruka kongera ngo mu gusozera ikinama aho twavuga icigwa twokuramwo muri ibi biri ko biraba mu Burundi ku bijanye n'agateka ka muntu hanyuma yabadije ati mbe Bosco nyine ati mbe ubona ubuzima barimwo ari bwiza mu Rwanda bari mu Rwanda gusumbwa mu Burundi abahunze ibyo ni byabiri byo gukora kwitama abantu bahunze ndushobora kwibaza abantu ibihumbi 180 bataye ingo zabo amazu yabo bagahunga ngo rero bahunze ubusa ariko ubona bagira bakwice naho ugenda urashuhunga ntatora ahashitse hose arahungira ni Kongo arahungirayo kugira ngo ubwa mbere akize ubuzima bwiwe arashura gushika yagafunga nta n'umwe ahiriwe haba no muri Tanzania nta muntu ahiriwe ari mu buhungiro bafungura nabi kesha n'abatanafungura barapfa n'inzara barafungurwa ibyo sino bimenya ariko abahunze abantu bahunze bose umuntu wese si umusabatagatifu barashobora kugira amakosa mu gihugu bahungiyemo iyo leta rero icyo gihugu irafise uburenganzira bw'ukubahana bwo kubafata ikabahana ifise ibyo bagiriza icyo gihe iyo nyishu ntayonoro nkano kubera ko batumbwe ntabyonzi
yegome musozere ku kibazo cya
babafatanye babimenyesheje
musozere ku kibazo cya Claude Niyonzima mu munsi munota umwe avuga ko ishyirahamwe rya Buraya ryigisha ya demokarasi ariko naryo ridakurikiza demokarasi duga ku ijambo
bo ishyirahamwe rya Buraya nta bota bavuga ngo ibyo cyo no bivuga ko nta ushobora kuvuga ngo arasubya demokarasi abandi ko uzuvuye mu ishyirahamwe rya Buraya ryo barisumbya abandi ko ritegereza kwigisha abandi mugabo icyo twovuga riramaze gushika ku ntambwe itari nto mu bijyanye na demokarasi hari ibihugu byo muri by'iburaya byo mu ishyirahamwe by'iburaya ibyo bihugu uhura bihonyanga agateka iwabo ugahura n'ibihonyanga n'agateka ka muntu no mu bindi bihugu murabona isagurwa rya Libya nk'uko nabivuze ryakozwe n'abavuye mu bihugu by'Iburayi abo bantu nta n'umwe arahanwa
ryarugwa
rya Irake nta n'umwe yabihaniwe
reka dusabe n'umushinga ntahe
ariko kandi ku bijyanye n'ujya mugwi si ukuvuga ko ari uwo w'abanyaburaya abantu bahava bumva yuko ujya mugwi wakuzitoza ku Burundi yo wari urongowe n'umunyagihugu wo muri Algeria urimwo rero abantu bava mu bihugu byinshi
Deka tumwe jambo na degura siyasi ntamiragire icyo avuze kuvyashikirijwe na Jean Bosco eka na Claude Nyanziba
yego cyane urakoze nagira ntere n'ukuri kuri ibi ikintu cy'inzira gikomeye cyane nyamara aravuze ati nta gusigura ikibi ukoresheje ikindi ibyo nibaza ko ari ibintu byumvikana kandi twese dushimikira mbere n'abarundi baraciye umugani baravuga bati nta wugira ngo wagaye kandi ibyo tugiye turabikurikiza noneho kugira ngo twoba tubikurikize ku Burundi twaba dukora ibidashoboka kandi nyangoma twarakoranye arabizi neza yuko ibyo bintu twarakunda kubivuga nta wugira ngo wagaye rero ikintu nibaza kiri gikomeye cyane yavuze kuri ibi byaba ubutani n'abahoze bari mahano yende bate yuko hariho ikiba mudakwiye kwa ingonzi baradigije ibikoresho ibikoresho nazo nyine gatane byo byiza arafata igitigiri cyabo bakacubaga bakacongereza bagira kinini kikaba kinini hose bakavuga ngo ni ibi n'ibindi mugo baza guharura bavuze ngo harimo ngo babaze iyo 70 hamaze gutaha bazika 30 baguma bongereza ngo barabaye 108 barafite rero igituma babigira barafite iyindi ntumbero iyo ukwama ariko barongera icyo giciro nicyo gituma rero navuga rero ni ibyo naho umuntu avuga ngo nyamara yavuze ngo gukindaga umuntu ibyo noneho ndabyo namenyere no guhunga narahunze kandi mpunga meze ndahari cyane n'amabombe menshi amaze kuvuga mu iri wanjye n'abana bakomeretse n'abandi ndabahunga nyango marabiri mugo ngiyovuga ko ndiko ndakindaga abantu murembo ndiko ndavuga ukuri ukuri rero ni ukukuvuga hanyuma rero umuntu abeza agatuma yisigura ati aha hariho ukuri yavuze byo ibyo rero ni ibintu byasitse byinshi mu Burundi nitwavuga rero ko abantu tuzo turabakindaga mu gihe tuvuze tuti barahuze kandi ibyo ni ukuri baranze bagarwana n'amaneza cyane na frontiere barazirenga batangurana ibyo tuvuze nitwo bimaze kumwanya umwanya n'akamaro icyo rero nuvuga gusa ndashimikira ko ni uko imbunzi zirafite uburenganzira zirafite amategeko agigenga hariho amakonvensiyo y'igeneve na ibiyeme agenga ibyo by'imbunzi bivuga yuko ibyo bigurwa gukurikiza mbwa bitangaje ni uko abatangura kutayakurikiza arabonye ntibabigeje ariyo roho komisariya de refugie ifata abantu bashaka gutaha ikabangira cyangwa ikabongerereza
ayo n'amakuru mu wamaze gutohoza ayo n'amakuru mu wamaze gutohoza ko hasere yankira impunzi gutahuka mu kanya gatoyi cyane gusa amasobanuro
bya buze imbere na guverinoma ya Tanzania
yego mu kanya kari imbere
minisitiri w'interior muri Tanzania yarabivuze yavuze kandi arabwira ati ahubwo mutabarekuye ni mwebwe muzatamugenda nyuma y'iyo mvuze yababwiye ati abo bashaka gutaha baranabizi bonyine barabyibwiye mbere n'abarefugiye na minisitiri w'interior
yego mu kanya kari imbere ndaza kubaha akanya mugire icyo muvuze ko vyo mwashikirije mutatumuye neza muvuga ko hariho ikintu abanyaburaya bo barondera mu Burundi ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo umunywanyi radio ijwi rya Amerika Diodone Diodone mwiriwe neza Diodone muratwumva numva telefone ya Diodone itameze neza reka turabe Innocent mwiriwe neza
yego ndabumva
Innocent muri hehe
nagomba bazaba tuire
muri hega Innocent
ndi Bujumbura
izina gikirundi izina gikirundi ninde duga ku ijambo
sengiyumva
duga ku ijambo
abamaze batumire kubatoye imigiririzwa y'ikibazo cy'u Burundi none mugire n'ugicoza n'ibyegeranyo bisa ibiganyo bishyira mu ngiro gute
murakoze
ego
murakoze reka mushyana nyango makuru kuri ibyo bibazo bibiri ibyegeranyo mu gihe iyo mirwi eka iyo mu gihe huboneka ivyemezo bitandukanye byo kwakirwa gute duga ku ijambo ikibazo ca Nsengiyumva Innocent
yo navuze kare kujya migwi ibintu bidatomoye bijya ibaho kwabaye ukwikura ibikorwa urumva umugwi urya wa kabiri uvuga ngo uzotanga icegeranyo kuri leta y'u Burundi kandi leta y'u Burundi ariyo yagirizwa ibyaha ibyo rero byabaye ukwikura kugira ngo urabona ijya CPI ijya sentare mpuza makungu mpanabyaha ifisigaje ngira ngo sindi ko nukwezi ndi gukikwiye kugira ishobore kuronka uburenganzira bwo gukurikirana baba barakoze ibyaha mu Burundi nibaza ko ico carondewe kugira ngo bazibukire sentare mpana byaha ariko natari irya harashobora gushingwa izindi sentare zihana ibyaha ndengera butungane mu gihugu icari co cose ariko hanyuma rero nkinahamira yavuze ngo impunzi bazigize ibikoresho n'ibiki sinibaza ko ivyo yavuze ari vyo kandi akuze ngo ndikamurikwa harya mu Burundi hariho amahoro hariho icatumye izo mpunzi zihunga kirangiye abantu boca basaha mbe bona wewe nyinamira jewe ari bisanzwe kubona mbe mba ndi hanze gutya nge nashima kuba ndi mu Burundi
Ego me mwoshe na hai degura siyase nina hamila ku kiwazo chabajijgui na sengi umva inosa mugihe ho tangwa evze mezo eka mugihe ho shikiriz wa evinuweru itandu kanye ho kwe meguki
Ego ikini kandere nukuri no buganga shimikirako no vira unarudo mge nzanji ni karibu ile nyanguma nukuri ni karibu kuko wewe twagiriye rimwe twajanywe n'ikintu kimwe mugabona bamwe twaragarutse abandi murayiza mugarukiye ubwo navuze ko tutari mu murabo w'amajana ya 50 mwavuze n'ikintu nibaze yuko rero bishobotse no ngaha mu Burundi harya abandi bavukanye bamaze mu mutima w'ikigongo kandi bamaze mu mutima ukundikana nta kintu kiriho kiza ku isi kizoza kingana urukundo ubwo nabwo rwa nibwo rwubaka nibwo rwamavuka imbombani cyo gutuma rero umuntu yagaragaza agatsinda akitsinda akavuga ati reka ngende njye kubonana n'abandi nabyo ndi ngaha ngira ngo bize bikitari mike none rero karibu mbwenzi karibu n'ukuri kugira dore ko twajya tukarara n'icyo dufashanya tubana mu cyumba imbere mu byinzi ibintu rero yari tuyavuze yari yavuze n'ibintu by'abantu ni kudahana mu Burundi ibyo kudahana mu Burundi nibyo bitwononeye narivuze kuva na kera nibyo bitwononeye kuko n'abakozi bibi baradekaakavuga ngo bakoze byiza n'abandi bakozi bibi muri abo bumva bapfu bahunze bose bavuga ko na raporo ya dwadrom ivuga ko atakinga ariko ntigeze bavuga ko ariko se na rimwe bakoze yewe nari
ngahaaaa
nibyo gutuma navuga ni ukuri ikintu cyerekeye kugira icyo dukoze dufashanije twese umunsi numvise na sinzi akantu nabonye ariko bavugisha Margarita Barankitse avuga yuko qu'il faut pardonner qu'il faut maintenant plutôt penser à l'espoir à l'espérance
ndabona akanya katujanye mushanahe
Senyor PM n'ukuri nibaza ko Senyor PM yaragize ingorane cyane ibonye yuko abanetse komisiyo kandi komisiyo izoza gukora ibyikoze byose ikabishikiriza leta y'u Burundi
hari ikintu mwavuze mushanahe Deogracias nkinamira mvuga ko mwuvuga cerekeye icyo ibihugu vya Buraya birondera ku Burundi mu kanya gato mu munota umwe mushaka ku munota umwe
ico leta y'ibihugu vya Buraya birondera ku Burundi no ku Burundi bugaruka bugatekereza bugatekereza bugategekwa ibyo rero nibyo bamenyereye kandi byari abantu bashaka kandi abakoresha ibibazo imbere yaho barabyemera ubu rero hari abagabo ngaha muri iki gihugu bagira bati nimba mushaka ko twumvikana reka twumvikane mugabo ntimutubwire ngo ikintu kimwe ngo gukora kandi muzi yuko dusanga igihe uburenganzira cyo tugize natwe
tumenye
Burundi yegeye navuze kare nanabitekeyemo sinabikije navuze nti barondera abategetsi bo ngaha muri iki gihugu barondera abategetsi bo ngaha muri iki gihugu bakaduka bakavuga ngo naka ngakoze bijya nabo batigeze basa no kubirara kubera baronse umuntu arimubwira babwira ntibavuge n'abantu bigeze bakoze ibintu byinshi abantu batiriye abantu babomeye amazi bati nigize
bibyo
nta kintu na kimwe kirimo muri iyo raporo kiraba ibyo bintu kandi bihari abapolisi 39 bitwa nibigiye nta kintu na kimwe kirimo nicyo rero navuga ndi yabo barondera gusa abategetsi b'u Burundi kugira baretse bashyira ko mugabo nyangoma baje kuvuga ati nta n'ukwezi n'imisi gusigaye ye nibaza bataga gusigaye mugabo ibyo bashobora byota gukora byose umva arabishaka
egomerekatigaruka
undi nzigiye ku bintu byabo
reka ndabona akanya katujanye tubibutse inshuti mwese etubi utse nshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile. Emile mwiriwe neza? Emile muratwumva?
Ndabumva.
Mwitwa nde izina ry'ikirundi?
Ndikumana.
Ndikumana murafite ikibazo icyumviro mu kanya gato cyane rwose.
Oya icyumviro nayo biterera nuko mbona izi komisiyo zibiri mbona icyo zizogira kuko bari ku kawaida bari kuha ijya ya mbere niyo yari ku bari guha uburenganzira bwo kubandanya naye iyi yindi nayo irumva hano nyine wo kugira ibintu urabona ko hasigaye n'ukwezi nyakuri n'ukwezi kumwe ubwira kiriya kingo gihere cyo kuva muri gepeyi numva ntiso sinzi abone ya gusohoka simbona
ego murako
ko azorindira arahe mugabo si nta kizera umuntu yobi
ego mereka murakoze cyane gose reka duhe ni jambo Thomas. Thomas muri neza Thomas
allo
muratwumva
ego ndawumva
izina y'ikirundi ninde
ndayishimiye
muri hehe
ndi buzumura
murafite ikibazo cy'umviro duga ku jambo
ego je muri make kuba muri leta badashobora kwemera ibijya ngingo uko ari zibiri zafashwe ndabitahura mu gihe umuburanyi iyo ariwe agomba kwicira urubanza keshi iyo hawe undi ngo mucire urubanza keshi agomba abona yuko umenga ari karamuhohotera rero muri leta muri make bameze nk'abatemera ko haramabi yabaye mu gihugu iyo mu gihe batemera ko haramabi yabaye mu gihugu ntiho kwemera yuko hari umugwi woza kugira amatohoza mu gihe rero yaba bemera yuko amabi yabaye bategezwa kwemera iyo migwi ikagira amatohoza ama kumvikana ngene bakorana muri iyo migwi ku buryo amatohoza aba aya ayisanzuye ari ku mugaragaro nimba hari uwakoze ikibi agahanwa mu gihe rero bajya bagikingira bagitinya ngo abazungu mu gihe tukibasaba nubu baracyadutwara kuko iyo bavuze bati hategezwa kwa bone guverinance bagaca babona hari ko haraba mabi byamfashanyo ariko bararonda ngo bazezironka
gusa
nuko ngo kwemera bagakorana n'iyo migwi kugira amatohoza abe ayagaragara hanyuma ukuri kujya habona uwuhanwa hanwe kuko utagiye batotora abantu bagukorera nabi na leta nabo badakurikora neza uduhura warakoze nabi
egome murakoze Thomas ndayishimiye reka duhe ijambo umushyira na inyango magira icyo avuze ko bishikirijwe na Emile Ndikumana na Thomas ndayishimiye duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
no ibyo Thomas avuze nibyo biratomoye yuko izo komisiyo zibiri nta kamaro hari hakenewe imwe kandi rya ya mbere ni leta y'u Burundi yanze kwijya gukorerayo iyo yemerika rike gakorerayo niyumvira yuko hatari kuba amahane menshi hanyuma rero iyo turiko turavuga benshi bumva yuko umengo ijya komisiyo ya mbere niy'abazungu yashyizweho na ino Europe n'ijya yashyizweho habanje kuba ubwa mbere itohoza ryakozwe na Honi irashyikiriza raporo bacavuga dushyiraho umugwi w'abahinga akora itohoza ku gateka ka Dinamuntu si abanyaburaya rero bayishyizeho icyo ni ikintu twari dukwiye kumva nibaza yuko twari dukwiye gusozera tugaruka cyane cyane ku byigwa
ku cigwa ndaguha kanya mu kanya icyo muze ku cigwa Burundi
biraba mu gihugu cyacu mu bihugu byo muri Afurika ndetse n'ahandi
ndaguha kanya mu kanya reka duhe n'ijambo Professeur de Gracias Nkamira agira icyo avuze ku byashikijwe na Emile Ndikumana na Thomas Ndayishimi duga ku ijambo
yego cyane ukuri ibi bavuga urabona wese bavuga kuri iki ibintu bishyize ibiri byafashwe igihe bishyize ibiri byafashwe rero nuko urabona mu bisanzwe navuze ko ariko ari mbonekarimwe ntibishoboka ko bashobora gufata kuri ikintu kimwe rumwe mesije rumwe mupiri rumwe porobeme bagafata ibintu bibiri n'ibintu bidashoboka nibyo bituma bigoye no kwishyira mu ngiro ariko mu gihe babona neza yuko bikenewe hari ikintu cya mbere gikomeye ntibashobora kuvuga ngo aba babikoze abaribo bagaruka kandi ntibatumye abantu ariko barahari icyo ni ukubikuramo ntibashobora kuvuga ngo bagiye kugira raporo baha abandi kandi igihe uburyo n'ubushobozi ijise leta ikagira na polisi ikagira na justice ikagira n'amategeko n'ibiki nuko bishobora kugira ngo bahane abanyabyaha
ndahamusozere
yego nibaza rero kuri icyo kintu ariko ikintu kiri gikomeye cyane kuko nabo bagira komisiyo bagire iya gatatu niko navuze iya gatatu mugabo bamenye ko uburundi bugwiriza kuba n'uruhara kandi abantu baza mu Burundi bagaheza bakagakorera mu Burundi bagaheza raporo abarundi
murika murabandanya kumiza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Daniel mwiriwe neza
mwiriwe
izina ry'ikirundi ninde
ni Bizimana Daniel
Bizimana muri hehe
Timo Burasirazuba bw'u Rwanda
murafite ikibazo cy'umubiri mu kanya gatoya cyane
je kintu wenda na ganira na nyamitwe uwo nguwo
nyamitwe si
hari cyo namubwira cyo urabona iramyanzuro yafatiwe na uni mu byukuri bashaka bavuga nyine kuri president ngo kubyara byaba byarabereye mu Burundi ese namubaza ese mu Burundi niho haba bahonyora uburenganzira bwa muntu kurusha ahandi cyango nuko batwebwe abanyafrika by'umwihariko abarundi duhanwa ko dufite ibyaha byinshi kurusha abandi kuko ingero nyinshi aho agateka kazina muntu kahonyowe yaba muri Libya abantu barapfuye cyangwa n'ahandi hose ese kuki ari twebwe bareba cyane baduhana okay najya ngo nyamitwe agire icyo
nyamitwe si hari umushyana nyamitwe si hari twatumiye umushyana hege gracias nkinamira n'umushyana hahe nyangumare unara ariko nibaza ko nabo nyine bashaka kugira icyo bavuze mu kanya gato cyane gose kuri icyo kibazo mubajije umushyana hahe nyangoma mu kanya gato umuntu tumwe kugira ngo unze kuronka umwanya wo kutubwira cyacigwa abarundi bokura muri ko biraba duga kwijambo
ugoma security cyiko twabikuramwe
oya banza wishure umushyana hahe Daniel Bizimana
kuri icavuze ni kibazo cyane cyo bivuga ko ubu ni sihiganwa cyo guhonyanga gatika ka muntu ryo turiko turavuga ariko mu bihugu byinshi ku isi agateka ka muntu akaronyangwa kandi amatoza bamwe bakabyanka uraza agateka ka muntu gahonyangwa muri Palestine no mu bindi bihugu mwarumwe birabera za Birimani ibyo rero naho nyine amatoza arabaho sinomenya
egomereka
abaribyo nido mu gihugu kanaka ariko
amatoza
yekaye ariko ni byiza kuba byarabaye iwacu
ndabona akanya katujanye mushyana nyangomereka duhere n'umuntu umwe mushyana de gracias ntihamira gice avuze ko byashikirijwe na Daniel eka muri ivyo bihugu niho honyene haba ihonyango ajye gateka kazira muntu kurusha handi mu kanya gato umuntu umwe kugira ngo muronka kanya ko gusozera
namwe sigonda cinda gutebya n'ukuri nagira ndamushimire uyu mushyana ndaye Daniel kuko aravuze ikindi cyumvikana ngira ngo gishobora kudandele impatiyo ivyo twari kuturavuga byose kuko aho bahonyungaga teka kazina muntu bahonyangaga teka kazina muntu kimwe n'ubundi gusa kandi ntaho bitari ntagihugu numva batavuga ko kirimo ibyo guhanyanga agateka ka muntu naba imyaka mirongo ibiri n'itatu namaze iburaya
Mushyana hahe nyangoma namwe musozere cyane rwose muri aka kanya ndabona katujanye ndabahe umunota umwe mu icigwa Burundi abarundi bokura muri ko biraba n'ikihe mu kanya gato umunota umwe
wowe nta make icigwa twokuramwo kuri ibi biko biraba ku Burundi by'agateka ka muntu nuko dukwiye kurikanura abanyafurika ndetse tukamenya ko tuzeza kwiba ko atari mu bya politiki gusa ariko mu by'ubutunzi no mu bijyanye n'agateka kazi na muntu tukabavanura cyane cyane n'intwaro z'umukazo n'intwaro zihonyanga agateka ka muntu maze tukubaka Afrika nshasha yikwiye
ego me
mushyana tugakomeza kandi n'inzego ubu ziriho hariho sendari yubahiriza agateka ka muntu bigera ivugwa ku rwego rwa Afrika
yashinzwe ku mwaka wa ntihamira namwe akanya ni gwanyu musozere mu icigwa Burundi abarundi Afrika yokura muriko muri ayo ayo cyo cyemezo biri bya nabisowe niki
icigwa cya mbere Afrika yokuramo ni ukubona yuko nayo nyine igiraniwe hariho abantu batashaka kuyikukira ngeza ke cyano rya n'uburyo bwo kuyibanya urabyumva hanyuma rero igahera kibuhere dere muri za onu muri za komite z'adamuga no mu bindi byinshi mu bindi bya ekonomi bya finance ekonomi n'ibindi by'amayindustri ikabona yuko badashobora kuyirekura kubera ariko barayisahura bayitwara ibindi ikindi nacyo nibaza yuko tukwiye gukuramo cyane cyane nka twebwe abarundi mugabo n'abandi banyafurika ni ukubona yuko twa abantu babuze ubwigenge kugira ngo bashobore gutora ibintu bibiri bihushanye mu munsi umwe urumva ko harimo ikintu cy'ingorane
ndabashimire mu shyanahe Deogratias Nkinahamira ndabashimiye namwe Leonard Nyangoma turashimiye n'umushikiranje Burundi ajeje wagateka kazi na muntu Martin n'iby'abandi yaduhaye akanya kiwe kugira ngo tutubwire cyane cyane kuntu leta y'Burundi yakiriye ivyo byemezo bibiri turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America baduteye akamu bagashikiriza ivyimbiro byabo n'ibazo byabo turashimiye ingenieur Suleiman yadufashe kwegeranya ikiganiro na Fatou Kalala yadufashe gushira hamwe kiganiro twashikirije murakoze mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.